VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2015 muri Komuna Federica Nkurikije. Nuko mubimenyereye unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika muri sanga muri iki gihe abarundi bose bari biteze ibiganiro bihuza abarundi ibaragyarasuye kugwa mu Burundi mu bucagucagu ku munsi wa gatanu abantu bitwaje urwanisho barateye amakampi ya gisirikare atatu ari ku murwa mukuru Bujumbura kampi ya Muha iskam hamwe ni kampi ya Ngagara. Amakuru atangazwa avuga ko abantu barenga 87 bishwe. Abantu benshi baribaza igituma amaraso ya bene Burundi abandanya guseseka bakanibaza niba Imana yarahevye abarundi n'u Burundi. Mbega ikintu cyokorwa, ikintu cyo tuma abarundi basubira gukwita gatima mpembero bakibuka ko kwicana bitigira bigira inyungu umuntu n'umwe n'ikihe. Mbega icyokorwa kugira ngo abarundi bagarukane umutima wo gutorera inyishu ibintu batumvikana ko biciye mu yago n'ikihe. Umutima wo gukunda igihugu n'abanyagihugu bacu wo ugaruka gute? Mbega ikintu cyo tuma abarundi bafatana mu nda bakumva ko kugendera ubumwe hamwe n'urukundo ariyo nzira izotuma biteza imbere n'ikihe. Tubaye turabashimira ku byiyumviro muhava muduha, ariko reka tubibutse na ya nimero muduhamagara ko ya WhatsApp. Iyo nimero ni WhatsApp, iyo nimero ni 001 202 441 931. Ndasubiramo iyo nimero 001 202 441 931. Uyu munsi rero kuri ibyo bibazo byose bihanze Burundi twatumiye abarundi babiri baba hanze, bamwe tuvuga ko ari abarundi bo muri diaspora. Turi kumwe n'umushyirantahe Ildefonse Rugema akaba muri rusanga serukira abanyagihugu. Turi kumwe kandi na Misigaro Diomede nawe nyine akaba ari muri Leta Zunze Amerika, nawe nyine akaba akurikirana cyane rwose ibibazo bira mu Burundi. Ildefonse wewe ari i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwiriwe neza, mwamutse neza bashingana turi kumwe.
Mwiriwe mwikije
na mahoro, murakomeye?
Turakomeye.
Ego metu tarinze rero kubatesha kanya, reka dutangwe kuri we mushiga ntahe Ildefonse Rugema. Maraso arabandanya guseseka mu Burundi, ibiganiro byatumye abarundi bizera ko rwaruhagarara rugiye guhagarara. Seka ako kizero gasa nakaraye kamerewe nabi cyane rwose mu ndwi mu minsi ibiri iheze aho ari ku munsi wa gatanu. Eka abarundi benshi baragandaye barabuza babo, ikintu mubona cokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare n'ikihe? Mushantaye Ildefonse.
Ego murakoze ku ijambo mushinganaye nkurikije. Ni ukuri mbanje gufatanya umubabaro n'abarundi ariko barahekugwa. Turafatanije cyane umubabaro kuko abariko barapfa n'abarundi n'abana b'u Burundi, kandi nta munyamahanga twokwagiriza yuko ariko aratira u Burundi n'abarundi bariko baricana. Ibyo rero birababaje. Umbajije uti mbega ibyo bintu bizohagarara gute? Ego turumva yuko mu byo amakungu n'abarundi bonyene bifuza muri iki gihe nuko ibiganiro mugabo rero no kuraba ibyo biganiro ingene byoba abo bijamo n'ikintu boshira imbere kugira abarundi bariko barishwa by'ukuri ubwo bwicanyi buhagarare. Kandi murazi yuko ariyo n'indi sinzi ry'abarundi batagiye guca amavukiro bakangara, kandi akaba atakiriho kirabahumuriza co tuma bagira umwizero wo gusubira mu Burundi bwabo bakaronka amahoro. Ikibazo raho gihagaze n'ibyo biganiro. Murazi yuko ibyo biganiro mutazoba ubwa mbere bibaye. Burundi umenga kuva 1965 intwaro y'ubwami itembagajwe ingorane zose zagiye ziraba urumva ntizivanako ubu rero murabona iyo habaye ingorane haca amakungu arabibona urumva rero bariko baravuga ku biganiro byoba mugabo rero ibyo biganiro by'ukuri ni biganiro abanyagihugu biyumvamwo kuko jewe ngaha navuze nishira mu kibanza cy'umunyagihugu turavye ibiganiro bimaze kuba ego nivyo mu minsi yahera byari byaduhaye agahengwe abantu babona yuko umenga izi ngorane z'injyane z'abarundi twari ko turazivamwo ariko izo njyane z'abarundi ziva kutumvikana kw'abanyepolitiki bariko bagwanira ibiti bariko bagwanira ibyicaro bya politiki ibyo rero iyo abanyepolitiki bariko bagwanira ibyicaro bya politiki umunyagihugu nta nyungu abifisemo umunyagihugu ntaco bimwungura ngo nuko nakayabaye umushingamateka ngo nuko nakabaye umushikiranganje ikintu cungu umunyagihugu ni cuko uwo muntu yatowe kugira serukire umunyagihugu akorera umunyagihugu
ico ni kibazo mushikirije ihambaye cyane rwose ikibazo mwavuze c'abantu boja muri ivyo biganiro mwavuze ko bihambaye ku ivyo biganiro vyoba hanyuma mukaba mwavuze abo bijamwo nico bokora ikintu rero mu gihe haba ibiganiro abantu bakaronka ivyo bibanza nkuko mubivuze ntacu bifasha abanyagihugu reka tubaze n'umushyana Radio Med misigara nawe nyene atubwire ikintu yibaza ko cokorwa muri iki gihe kugira ngo akakizero abarundi bariko baratangwa kugira gashigwe mu ngiro eka biboneke ko amahoro mu Burundi agiye kugaruka kuko abarundi barushe bagize bamaze amezi menshi mu ruhagara rukomeye cyane rwose Dio Med ibintu umuntu avuze kugwa nibi
Frederic mwazaneza kuduha ijambo twashaka gutangura uyo muvandi mwaje kuvuga duhoza abarundi bose kubera ko bihe abarundi barimo bari bihe bitameze neza cyane hanyuma nibihe bishitse kandi twadufite icyizere ko twumva amakuru bavuga ko ibiganiro giye gusubira kanatsinda abarundi twami tuganira si ubwa mbere ako kantu rero kaje aragaciyemwo tukabona ko umengo n'inzira yo kuganira izo hava icakure kubera ko ubwononyi bwabaye bwinshi nashaka kubwira abarundi bose banyumva ko abarundi tuzunguka mu gihe twemera ko dushobora kubana nta bintu byo kuvangura nta bintu byo kwiyumvira ko nyina bafite inkoho jewe je nzokubita inkoho kugira abantu banyumve ngira abo abaraye babikoze bo baba bamaze kubona ko iyo nzira atari yo ni nacyo gituma inzira y'ibiganiro yonyine isigaye yo dufasha kugira ngo dushike ku mahoro hayo umushinga ntavuga amahoro y'umunyagihugu abarundi bararushe ntibizobandanya uko ngo bihe uko kwama iminsi yose hapfuye batanu bateme iby'indi ngahe ngaha kandi ababikora turiko turasaba ko n'amakunga adufasha abo bantu bama bariko barabyorogota kandi igihe tumaze kumva ko ibiganiro bigiye gutangura ko n'amakunga adufasha gufata abo bantu cyangwa akwiye kuburagiza abo bantu ndibaza ko nk'abantu bafatanywe ibigwanisho bariko batanga amakuru y'aba batuma n'iyo biva kugira ngo hazo ibiganiro bishikire abarundi bose abo bantu babononye nabo bateshwe bate ndibaza ko ababyeyi benshi nk'ubu babona abana babo bamwe bahenzwe abana barekwe kuba bari mu ishuri akariho twasanze ejo bariko berekana ku mateleviziyo bamwe ntibazi n'iyo bari n'ibyo barimo ndibaza ko hageze nuko ababyeyi bamwe bamwe duhaguruka tukabwira abana bacu ko iyo nzira atari yo kuko abo bantu benshi bariko bahenda abo bana barahantu biyicariye hanze ngira mu Bubiligi cyangwa hirya no hino sindabaza amazina ngira ngo abo bantu bafashwe bagahita batubwira amazina yariyo harageze ko bumva ko umuntu ari umuntu kandi mu gifaransa bavuga ko y a pas de valeur iruta ubuzima bw'umuntu
ego
abana batuma kujya mu bintu nk'ibyo bakwiye guhagarika hanyuma turondera amahoro y'u Burundi sije mu biganda
yego me reka tugaruke ku mushyana i defense mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ibiganiro muvuga ko ibyo biganiro ari byo bizotuma amahoro agaruka ariko mukamwavuze n'ikindi kibazo gihambaye ko kuva muri 65 urundi bwagumye mu kajagari mu ruhagarara harabagahengwe imyaka mike y'ubwicanyi ugasubira ibyo biganiro mwavuze ati byo shimikira kuki mbega biganiro byabaye bigahagahengwe abarundi imyaka mike nvuga ko hari ibintu abarundi bo batayaga neza canke badashika ku muzi w'ingwane zihari igituma bayaga hanyuma haheze akanya gato imyaka mike bagasubira nkuko bavuga mu Faransa muri case de part nkuko bagasubira muri cha kibanza cha kera cyo kubona ko bikenewe ko basubira kwicara hamwe ngo bayage n'iki mushyana defense
ego me nkuko narimpejeje kubivuga ibiganiro twofatira ku biganiro bya Arusha byabaye kuko nivyo tuzi nibi byimirijwe kuba tutazi neza ingene bizoba ariko nibaza yuko ibiganiro bya Arusha ndabaha karorero navyo nyene byabaye ari uko abarundi bariko barajyana bari mu ngwano urumva ababigiyemwo babigiyemwo bashamiraniye bafise bafitanisha mugabo bose barabarundi mugabo ico novuga kitagenze neza nuko bagiye bashira imbere ubwoko hanyuma ibyo biganiro biba baravye ubwoko abarundi babacamwo amukabiri bahutu n'abatutsi naho tuzi ko ariho n'ubundi bwoko butashizweho ariko ivyo nibaza ko ari naho ingorane ziri hanyuma murabona ibintu uko bimeze ubu umuhari witwa CNDD-FDD wari kuragwana warashikiriye ubutegetsi umugabo washikiriye ubutegetsi kubera abarundi bumvikanye ati ingwano ntizobandaya nyabuna bavukanye muri ko muragwana nimuze tuwakigihugu cacu urumva mugabo bari bagiye kugwana bagwanira ubwoko ariko ivyo twibaza ko byari byabavuyemo mu gihe bafashe intwaro mugabo rero ivyo tugiye mu madetail tugiye mu nwidonido yingene ibintu byagenze turabona neza yuko ivyo biganire iyo bibaye biba hagati y'abanyepolitike abaserukira imigambwe n'abandi b'incabwenge barondera ibyicaro bya politike ukamenya ibyo biganiro biba kugira abari hejuru abaribo bagabura ingene batwara igihugu batwara igihugu barabye inda zabo nibarabe inyungu z'umunyagihugu aho ni ibintu bipfira uno munsi turaze ingene abanyagihugu bari hanze bariko birababaje kubona umuntu yangazwa na mwene wabo akati igihugu cyitiwe c'amavukiro akangara hanyuma ubu hakaba hatakina kimwe kiriho kiramuhumuriza cyo tuma agira umwizero wo gusubira mu gihugu ciwe ivyo rero nibi biganiro byimirije aho tubona yuko tutovyizera cyane nuko nubu twumva ngo nabatwara n'abari muri opposition n'abagwanya leta nibo bagomba kuganira
icyo ni kibazo gihambaye gose icyo ni kibazo
neza yuko ni bya bindi bigira bisubira niba abanye politique barondera ibyicaro bya politique bagomba kumvikana ingene botwara igihugu batwarira inda zabo gusa
icyo ni kibazo gihambaye cyane gose defense mushikirije
n'ibindi biganiro uko tubibona nkuko navuze yuko ndiko mvuga mu kibanza cyo munyagihugu twebe tubona yuko ayo makungu tubiga turatakamba abo bantu sho wodufasha bodufashiza mu gihugu tukareka kuzera inze bakadufasha abarundi tukicara turabarundi twenyene ikibazo c'abarundi nitwe tukizi hakaboneka inyishu y'abarundi ku ngorane z'abarundi
defense nibaza ko muvuze ikibazo gihambaye cyane gose ikibazo cuko mu biganiro byabaye Arusha abantu bagiye kuyaga baka gabura ibiti ikabaka ibibanza n'ubu mukaba muvuze ko mwibaza ko ibyo bintu ari byo hakwa kuba kuko nkuko mubivuze abanyapolitiki bavuga ko bazoganira n'abari n'abandi bantu b'abanyapolitiki nyine batavuga rumwe na leta ico n'ikibazo gihambaye cyane gose kuko abanyagihugu uravye ikintu bicwa muri iki gihe urabona ko atakintu cavuye mu byago byose bigeze bagira nashaka mu kanya gatoyi nawe Diomede mugira ico muvuze kuri ico kibazo namwe uko niko mubibona Diomede
niko tabibona mugabo harakajambo kamwe yacishijemo nta ntemeye ko yemera ko sende de gihagenda kugwana ngo kugwandira ubwoko ibyo bintu tubyikuremo kubera ko sivyo kandi nabyo mu bintu byama bituma mu Burundi haragasobe yabo nibaza ko sende de yagwana yagwanira ubwoko sende de yagwana kubera ko demokrasi bari bayiciye umutwe muri buka urupfu rwa president Ndadaye n'ibyakurikiye ngira n'icyo kintu cyatumye sende yahaguruka mu bindi je turahuje abarundi bakwiye kuganira mugabo harahandi hantu ntamwumva neza kubera ko ibyo biganiro n'ubundi bizojamwo abagira politiki kandi abagira politiki muri bo harimo abantu batereza guserukira abanyagihugu icyo twovuga tugashimikira ko nuko abo bantu bitwa ko baserukira abanyagihugu bakwiye kubikora nk'uko bitegerezwa ni nacyo gituma rero amatora aba igihe amatora aba abanyagihugu nabo nyine baramaze gukanura umuntu yoba yaratowe ko abaserukira atabikora neza ntibamwongera manda yiwe irahira ikagenda n'iki gihugu turimwo aho bita abakongresman ngabo ashinga amateka mu Burundi ukora uzi kubikorera umunyagihugu kubera ko urazi ko imyaka ibiri cyangwa itandatu iheze niba uri mu congressman cyangwa senateur utayakoze neza baragukura ikindi kintu niyumvira mu Burundi ni kimwe reka tureke kudadaza abarundi bicare baganire nyakubaha Yoweri Museveni ibyo bintu ari muri ibyo mu Burundi barashizeho komisiyo ejo bundi amatsansumira numvise ko na president wo muri Benin yoba nawe nyine baramubwiye kugira ngo afatanye na Museveni ibi hanze bariko baragerageza hageze ko natwe indani mu gihugu twumva ko atayindi nzira atari kutwicara tukaganira ibintu byaraye bibaye ejo Frederic Makanyi ibintu byaraye bibaye ejo yuko abantu basimbira ku makambi nuko abantu bose bari kubabikora nabati yumva mu biganiro bazi ko ibiganiro bitazobaha ibyo bashaka hageze aho ukumeye ngo nitwebwe tuzaza gutwara abandi nibaveho nibishobora kugenda uko abandi nibicare twumvikana abarundi baragushye ikintu numvikana ko n'uyu mushinga nawe buzi imbere yanjye nuko aba bantu baba bangazwa baba hanze kandi atabujye na bumwe biyumvira igihe bariko bizera bavuga ati ngimeze neza tujya dutaho agacaca mu bindi nabo nyine tubiyumvire twa turabarundi ko
ego me icyo kibazo turakigaruka ko ariko muri aka kanya turafite umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Kibeni mwiriwe neza Kibeni murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
nta gukomera neza mu Burundi nyene
ego
ngacana mvana bavuga ko biriko biraba uraje nta nyungu nimwe biriko bihabanyagihugu twe twasaba yuko ku mpande zose bakumvikana uraje ubuzima bw'abana buriko amaraso ariko araseseka ababyeyi babura abana babo by'ukuri turumva bidutuntuje ubwacu ubu ntukigenda uburaja mu Kamengo ukagenda umutima uhagaze yuko nta naho ushobora kuja baca ku mutaka urukumva kuri uwo gupfa impande zose ugasanga zirahanganye bamwe bakita bamwe abasi mutakuri kita Kamenga abasi Kamenga kita mutakuri abasi urumva ko ari ibintu bibaje bene ikintu twumva twe twosaba ni uko amakungu yohaguruka by'ukuri akaraba ico yokora nimba ari abantu baranira amahoro nka kujya kwa Somali bazana abashoda no kuri bakaraba birababaje ibintu bine mu Burundi birateye agahinda
ego murakoze Kibeni reka tuhe n'ijambo Jean Paul nawe nyine mwiriwe neza Jean Paul
ego ndabumva mutana
ego murafite icyumviro ikibazo
ndandika mu Burundi bose bari mu mubabaro ndabye ati ntambwe ndahitanye n'ihangane byose bizohera
yego
ikibazo cyanjye nagira mbanze mbanze Diomede
yego
kubera icyo yavuga yuko ngo aba bantu ngo bafata ngo ngo baba bateye igihugu kandi bajya abana baba kuko abana babakora mu makaritsiye mu mazi wabo bakabazana ngo bateye igihugu kugira ngo abantu bakuntu bagendereza ngo nabagwanye ariko ari abagwanye cya kabiri nacyo kuko natwe tuzi yuko bogira ibiganiro atabihengamiye baratumira abajya bose bari hanze bakicara bakayaga bahoza byacu by'abarundi twiyonye amahoro kubera byabatanze biri mu gihugu cy'u Rwanda byateye agahinda byateye ubwoba ngo nta muntu asohoka mu nzu umuntu yumva aryamye bara iri mu kwicara abana mu nzu ntiborana bumva ko dusa dusaba no gufata n'igihe cyo mu Burundi wacu wacu
ikome mushana yemeda aba shana babiri kibeni na Jean Paul bashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose aho ubona ko abarundi muri iki gihe batekewe n'ubwoba benshi bugaranye mazu inzara irishugaruka akaba kandi mushana Jean Paul yabaje kibazo kivuga ko mu bagwanye harimo abantu bakuwe mu makartie sinzi kwica kibazo mwebwe mu kwicishura mutari mu Burundi ariko sinzi ko musece mu kivuga ko jambo ni kwawe
arakoze vrema kuvuga ati abana bafashwe n'ibi ibyo ni ibintu abari mu Burundi bashobora kwemeza n'abandi batemeza kubera ko nk'umuntu yo yafatiwe muri camp yagiye kugwana uyo nta bari muri quartier niwa uri muri quartier ni muri quartier hari abantu bari ko barije iyo kintu kibabaje ni kimwe nuko kugira ngo dukire ingwara dufise nuko niba umuntu aciye ruhande yamutakura bakamwica uyo muntu yisha atarusha afita bifiti nabakwiye gufatwa gahano ikibabaza nuko muri bo harabantu ariko aragwa mu mborera ariko nizo kwa matwinyegeze inyuma yuko umuntu akora ikibi yafatwa ngo ntabwo buze ngo bafatwa bose ngo bakoze ikibi gose ihondi mugabo uyo wose yakoze ikibi aziko ariko yica aziko ariko yica umuntu aziko twese turi abantu bemera Imana kwica mu mabwizwa twigishijwe birimo ko nduze wiki yo aranyumva nta muntu uriko navuga ngo nibaje gufata abana b'abantu munyakabiga mu ngiza ye ngo babice aho gusa ubutungane bukwiye gukora akazi mu Burundi ariko uyo muntu wese aje afise inkoho ariko ararasa yica abantu samashugwa bazani akwiye kumva ko kugira ngo umutekano habe akwiye guha amahoro abandi nkuko abandi bakwiye kumuha amahoro uyo Jean Paul vraiment ambabarire ntabwo yumvira ngo namubwiye ngo ni byiza ko baguye gufata abana mu makazi n'ibiki mvuze ko uyo muntu wese azofata ariko arakora ikibi ni naho mvuga nti abo bantu bose bosha abana gukora ikibi bo nyine batashobora kukikorera abantu bakuze n'amakosa abo bana bakwiye kuja imyuka kuja mu ishuri ndiba mu barabara bari kubicana
arumvise idefense bwamvuze ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe aho abantu abarundi cyane cyane bakwiye kumenya ko igihe umurundi wese yishwe aragahomba ku Burundi kandi n'abarundi bakwiye kuva mu mwijima wo kubona ko umwasi wabo ari mwene wabo w'umurundi mbega ikintu mubona cokorwa kugira ngo uyu mutima w'ukuhigana nk'impongo kandi bose ari bamwe abarundi bose ari bamwe bakwiye gufatana mu nda hariho umushyira nta yavuze ko abarundi bakwiye kumenya ko bakomera igihe bose bagize umwe bakaba umwe ivyo turabibona ahantu hose cyane cyane ahantu usanga hariho bwo kutandukanye abazungu abashinwa barabo bose bakaje hamwe ugasanga bakomeje igihugu mbega ikintu cyakorwa kugira ngo abarundi bahindure ibyo byagiye mu mutwe kubera ubwo bwicanye n'ikihe umushyira nta defense
ego me ngira mpere ku kibazo bari babajije Diomede terekeye ugwaruka ruri ko rurahendwa witwa ko rwahenzwe rukaja gutera amakambi sinzi ko rukabivuze mugabo ico no uvuga ngaho rero nuko imigambwe abanyepolitike ibyo si ibintu bije ubu mu gwaruka ruhendwa nitwovuga ko arabo bagiye gutera amakambi twovuga yuko hariho nizo mbonera kure ziriho zishobora kuba nabo nyine n'ugwaruka ruri ko rwanira abanyepolitike kandi nabo bari bafise ibyo bajejwe bari bafise ibyo bakora bya kazoza kabo kwiga kuraba aho baherereye bakaraba yuko babanye neza ibyo rero twovuga yuko atari ubwa mbere bibaye turazi yuko na kuvizi zingorane z'ubunzi zitanguye n'abajerere baravugwa bakora cyo kimwe ariko rero ibyo twagomba kuvuga yuko abanyepolitike bukora politike yabo batitwaje ugwaruka ibi bintu nibiterasoni kubona ugwaruka ari gururiko ruricana arizo mbonera kure arabo bateye nibo tubona amasanamu ariko baricana abantu bakiri bato ibyo bintu birababaje cyane
nta abantu bo muri babanyepolitike bakuze turiko turabona ufatira inkoko kuwundi bakoresha gugwaruka bakoresha abanyagihugu atacu bafise nivyo biri ko biri iki gihugu
ico nikibazo twegwe tubona ico kibazo gihambaye muze cyane
ingene abanyepolitike bo kwisubirako nuko boreka gukoresha ugwaruka ico nikintu tubasavye ukoresha ugwaruka babariko barica kazoza ku Burundi nico bituma n'ubu tutabona iyo turi ko turaje
ico nikibazo gihambaye cyane rwose tubaba tugaruka
ko mu mvuge ngaha ntihagire umwe wese avuga yikwegera ko mushinga nte Dio Med ntuvuge ngo bajya bishwe ngo barahenzwe ivyo n'ugu kuba ari kubabaza ababuze bijya bintu nibiboneka neza ingene umuntu uno munsi afatwa no mu mategeko y'ingwano kirazira kwica umuntu wamaze gufata ukamubuha ukeye bakamutora mu byimba ivyo bintu nta muntu ashobora kwishigikira umuntu yagirizwa ikibi yagirizwa ko yateye kandi niba bamushengeze bamwereka abanyagihugu uyu n'umumenja yagiye gutera ha none tumufatira ikibazo kiye
ico ni kibazo ico ni kibazo mu gihambaye mu buze mushya na defense muravuze ikintu
doni dozingene ingorane ziri kuziraba turiko tuvuga je navuze ngaha ko ndi kumvuga mu kibanza cy'umunyagihugu ibi bintu by'abanyepolitiki ariko barakoresha ugwaruka bambura ababyeyi abana babo bakaja kubakoresha mu kugira babashigike kuguma ku ntwaro cyangwa kurondera intwaro ivyo bintu nivyo byishye igihugu
il défense mu bavuze kibazo gihambaye cyane rwose cy'abanyapolitiki bakoresha ugwaruka ugwaruka go mu mpande zose ugasanga ugwaruka aho kuja mu bikorwa guteza imbere no kwiteza imbere kuja amashuri ugasanga bikorokora inyungu z'abanyapolitiki aho ni ku mpande zose kandi mukamuze ko bibabaje cyane rwose kubona ugwaruka arigo usanga ruriko ruramarana kandi rwari kwiye gufatana mu nda nigo kazoza ku Burundi nkuko mubivuze mu kanya turafise abandi banywanyi bi radio ijwi y'America ariko rika maze ndabasomere ubutumwa bumwe bari kwaturungikira ngaha ku vyuma bya WhatsApp hari Manzi Joseph agira ati VOA hijwi ya rubanda mwakabaye muvuga ukuri ko baturage barimo kwicwa abanyamakuru shout out loud ati mubishire hejuru turabahaye na tabateye nakamo menye imenye ko leta y'abarundi y'abarundi itabasha kubarengera bahisemwo kumena maraso they don't want to leave power they tread that for blood atindi bashaka kuva ku tetsi bashaka kuwandanya basesa amaraso bienvenue irakoze nawe agira ati birababaje kubona ukungene urwaruka ruriko rurapfa muri kino gihugu kahise ntikigira gatwigisha ntabwo hama hinduka twifuza tuzoyashikamwo nibigwanisho urwaruka rukeneye kwigishwa kwironderera ubuzima mu gukoresha ubumenyi n'inkomezi bufise atari gukoresha ibigwanisho ibigwanisho birica abashobora kuzoja ivyamwa byavyo ubu aho bari baritekaniye abashobora kuzorya ivyamwa bizova muri ivyo ubu aho bari baritekaniye ndayisaba Oswald nawe ati burya nta soni munafise abantu benshi zirya nkozi zikibi mwirirwa muravugira nizo nyinshi gusumba abarundi isinzi bitekanire gufatana munda bofatana munda gute kandi karya karya kagwi mwirirwa muravugira katabishaka kakaguma kigomura mu banyagihugu isinzi bitekanire abandi makuru turungikirwa ubutumwa turungikirwa n'abanywanyi muri radio ijwi rya Amerika turaboshikiriza mu kanya ariko ndafite n'ubundi bunywanyi muri radio ijwi nyambe ya Amerika Jacqueline muri Veneza
namahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane kuvyekeye amaraso abandanya guseseka mu Burundi eka nakizero ka twari dufise kereke ibiganiro ariko gasana kariko ka karagabanuka muri kigihe tubona ko bwicanye abandanya mu Burundi murafite ikibazo icyumviro
ndego ndanze kuramusa abashinga nahe bose ndabashimira ko bemeye kwitaba ibiganiro namwe ndabaramutsa uje vewa
mwiriwe neza
nyuma nashaka maze Dio Med namubaze igituma yavuga yuko ngo nugaruka ruhenda icyo nzi ni kugenda mu nyasa biga twabonye imirambikango myinshi cyane y'abantu bapfa kandi babakuye mu nzu zabo ibyo tutabifitiye ibyemezo kandi rero biratubabaza cyane rwose nk'ugwaruka ntitubona akazoza kacu abajene bacu basaza bacu baheze bapfa sinumva rero impamvu bakwizanga igitambi aba embeje bashagira umunsi mukuru ngo bafite ngo amafete sinumva nyine bagiye abandi bagaca bagenda mu ibarabara bagira feto village badutamba ku mibyimba nashaka mu mumbaze Diomede ko nererewe n'amaraso y'abajurnalisti arameneka muri iki gihugu cyacu bacane dufite agahinda ku mutima ntitubona n'icyo tuvuga amajambo yo kuvuga yaturenze nibagire inguzu baganire kugira ngo tubone amahoro mu gihugu cyacu turasenga imana yo mu ijuru nize tubere inyishu kuko bamenye neza ko ijambo ry'imana rivuga mu ibara cy'aha n'urupfu wicishije inkota ntiwaza ku ijisho nyindi kandi aho nabo ariko barica bafite amaraso ashobora kumeneka n'abashinzwe
murakoze cyane rwose Jacqueline umubaro uribonekeza mu Burundi muri iki gihe mushya na Diomede hari ikibazo Jacqueline abaje sinzi ko mufata kanya gatoyi mu kamuha inyishu Diomede
sinzi ko turi ko turumvikana vraiment twese mu Burundi na gahunda kubera ko n'ibindi bibabaje kandi na defense ariko aravuga ko n'urwaruka ruhendwa mu mpande zose nabwo navuze ngo naba bari kubahenda ikindi kihari ni kimwe tutereza kwiyamiriza twese kubera ko nitwaturondera umuti tereza kwiyamiriza twese abo twokwita les faux politiciens bari ko bahenda abana mu mpande zose ngiriko namvuze kana les défenses yabisubiyemo ni mu mpande zose ntabwo n'uryoherwa n'ukumva kana ndasubiyemo mubyeyi ikiremwa muntu kitereza kubahirizwa nta maraso akwiye guseseka nta nyagukira na nyagupfa tumenye ko twese turi bene Burundi twubane cyo gasuzuguru bihere kureke kuyumvira ngo naka nibakwiye gupfa nawe nakwiye kugira twumvikane kuba politisien nitwa domurutoki tukavuga tuti nomba ari mu mugambo uri ku butegetsi nomba ari mu mugambo uri hanze mwebwe uriko muraduhinda kubera ko ntabwo muri ko mutuvugira muvugira indazanye kubera uyu munsi cyo mvuga niki abana bacu bariko turiko turabura abariko barapfa bishwa ngakuze ejo burizo bwo mu politisien yabakoresheje yigire mwagabura nyama yicaye neza atariko niyumvira nuko hari umwana yapfuye azira politiki mbi yazanye mu gihugu nutereza kumvikana nitatuma urutoki ku bantu bari kubonona impande zose naruzuba turiko turaje n'ahandi mubyeyi urantunga umburane unyumve neza nta kanyamuneza na kamwe n'uvuga ngo ndafise abantu bari ko barapfa ariko baricyo twese ngatwaguye mu gahundo kubera ko twari dufite icyizere ko ibiganiro bigiye gutangura bikazo tuma barundi bumvikana ntibasubire kwicana nyinka ibyo bintu nishobora kwibaza abantu tuvuga ururimi rumwe ngira ngo dusenga hamwe twirirwa muri bumwe amagogo dufite ari hamwe ngo yavuze ati hari hageze uko ahubwo ari leta ari lo privé utangura kurondera ubuzi kugira ngo iyo jeunesse ibiri kwirakora iri mu bindi nize nihendwa nabo bantu reka dutume twese urutoki kuri aba politiciens bari kubabesha kubera ko le premier responsable yabo bana bacu bari kubarapfa nibo
indefense bwavuze kibazo gihambaye cyane rwose n'ubu nashaka namwebwe mbwire icyo mwuvuze ko byashikirijwe n'umufasoni Jacqueline ariko ikintu mwavuze gihambaye nuko muri iki gihe ha mu Burundi hakwiye kuba abashinga ntahe sinzi ko twavuga abashinga ntahe cyanki abantu nka kurya bavuga hose mu bindi bihugu barakwiye kuva hasi bakavuga ika bagahanura impande zose kugira ngo ubwo bwicanyi uhagarare kuko ubwo bwicanyi ntawe uri kubushira ubuntu ubusha uteza imbere Burundi ahubwo uri kubusubiza inyuma ubukene buzo kwinjira mu Burundi eka urwaruka ruzohona igihugu kitagira urwaruka nta gihugu kiba kirimo nashaka namwe mbwire ico mubwiye umufaso de Jacqueline nawe nyene yashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose eka mubishobotse mugaruke no kuri ico kibazo nyine
ego me murakoze mbanje gufatanya umubaro na Jacqueline tumva ko babaye kandi twese umva turabarundi tubabaye turi benshi ibintu biriko biraba mu Burundi cyane cyane byabaye kuri wa gatanu ni ibintu bibabaje cyane murambabaje kuja kwido nido ariko ibyo twumva kuko turabarundi twese tuvugana n'abari mu Burundi ibintu byabaye si ukuvuga bajya abantu ijya mibyimba yose yatuwe mu ibarabara ijya abantu bishwe si ukuvuga bose ko bari bafise uruhara mu gitero cyabaye mu makanzu ibyo ni ibintu byavuzwe yuko ari abantu basanzwe mu mihana yabo bagatorwa bakajya kwicwa ibyo rero ni ukuraba ubu ni abantu ntibaze baremanga ikibi harakuzwe ikibi izo ni byemangwe kandi n'abatazovyemanga abantu barababona babashinze amaso ababikoze bazokurikirana
egome
ya rero ico narinshijemwo gato ya mugabo nitwoza turafatira uruvunga ngo abani bariya bakoze ikibi ivyo ni twovyirinda umushinga ntagiye medio baka akaraba ingene ico kibazo aki tukivuga umuntu mbero iyo guhumuriza abarundi bose nitugire uruhande dufatirako aha rero ico nagomba kwishura kuri Jacqueline mugabo ngarutse rero ku ingene ikibazo cy'urundi cyo toyo umuti abashinga nahe bagaseruka ico nico kintu no terera ngaha jebo washaka ndakubwire uko niyumvira ingene ibiganiro by'ukuri ibiganiro bihuza abarundi bose byoba abarundi banyumva jewe nibaza yuko iki kibazo cy'abarundi kugira gitori gunyisho ntibikenewe yuko abarundi bafata inzira bakaje mu mahanga ngo bagiye gutorera ikibazo cy'urundi mu mahanga gushika aho twarumvise ejo ubundi yuko
mugabo defense bonaze ko hari abarundi muri iki gihe ha ivyo bigano bibereye mu Burundi batojayo
ego mena icyo nisho ndiko ndashikako nayo ndavuga igituma batojayo nico kibazo kihari ico kibazo nico gituma hadashobora kubiganira by'ukuri mbega nuko batajayo mbega abo batwara ni kuki badahumuriza abarundi bashaka amahoro kugira bidaganze mu gihugu baronderere bicare bavugane bakore batorere inyishu kungurane ziko zirashikira Burundi aha rero nagomba kuvuga ati ingendo ingene mbona ibintu byoba nuko turumva yuko turiko takambira makungu harimo kuzana inteko mu Burundi kugira abarundi ubwicanyi buriko buraba ntirubandanye cyanke bakingire abanyagihugu mugabe ivyo navyo nibiteraso ni kubona twi dutakambira makungu kugira bazana inteko zo hanze mugabo izo nteko zo hanze zirashobora kuza mu nzira idufasha gutora amahoro mu Burundi uti gute ibi iki kibazo cyubwira abarundi bicarane nabonye politike barimo mugabo abanyagihugu abanyagihugu hasi bakagira uruhara barakwiye gutumirwa muri izo biganiro uti gute ivyo mu gihe iyo leta itwara niyabishaka by'ukuri yuko aba biganiro by'abarundi nibafashe ivyo biganiro bibere mu Burundi ivyo abo basirikare bava mu mahanga niba bari bazoza gucungera abo banyepolitike bari hanze bakaja mu Burundi mugabe ibiganiro bikabera mu Burundi harimo abanyagihugu badashobora kuja mu mahanga tukicara hamwe turabashinga ntahe tukaraba ahantu twicara ari gitega ari hehe bakadukingira umutekano tukavugana by'ukuri amaradiyo y'ikirundi akavuga umunyagihugu ari kugatumba akumva en direct muri uwo mwanya nyene ingene ibintu biko birakogwa kugira abarundi ivyo ibiko birakogwa kugira abarundi bumvikane
ico ni kibazo gihambaye cyane gose cuko ivyo biganiro vyogira ico bieka abarundi bose mu Burundi bogira ico babitereyemo kuko nkuko mwabibonye iyo abanyapolitiki bose bayaze twabibonye arusha twabibonye mu bindi arahe imyaka mike ugasanga hari ibintu batashitse ko reka imbere guha ijambo Ibrahim Mukanya ndaguha ijambo ariko reka na Diomede agire ico yishuye gatoyi cyane rwose Diomede amasegonda 30 kuri ico kibazo umushyaka na defense ashikirije cyo ko ibiganiro byabera mu Burundi Diomede
nashaka kubwira iyi defense n'abandi banyumva ko nta ruhande ni narumwe negamiye ngo kashaka kubivuga kandi ni twama dufise amaso y'uruhande ngo nakarahara ntacyo ruziga dushaka mu Burundi je nasabye ko tutereza kudoma urutoki twese tugavuga ati wewe wa mu politisiye ukora ibintu binibi uraduhinda kubera ko niyo gutuma n'ugwarwa rwacu bwishwe ntabwo nashigikiye ngo abantu bo bakuwe mu mazungu bishwe nkuko biriko biravugwa ikindi ko ndavuga ni kimwe ni twaba tugira ngo dukire tutereza kwataka lo problem a la source ari ibintu byugomba gucisha hejuru gucisha hejuru wabo bivuga ukacaba ubaye mubi mu Burundi tereza kumenya ko tereza kubwira ukuri nongere subire mu jambo nakoreje ntanyagukira ntanyagupfa bose dukwiye kuba banyagukira
mu kanya gato Diomede muduhe kuri cha kibazo
akaruvuga ngo Diomede yabuzuku joresu yete ko we avuga ibi ama proposition yiwe ntabwo ndiko ndayanka mugabo kuvuga ngo jeyo ngo harabo shigikiye nta nari muzige ashigikira kibi umuntu wese ariko yonona akwiye gushimira imbere y'ubutungane
mukanye gato idyo mede ibiganiro byobera mu Burundi ubona bibereye mu Burundi abarundi bose bakajamwe niho byogira ico bivuyemo biruta ibiganiro byagiye biraba mu myaka yaheze
urumva bakanamira abagabo ntibi ari abari hanze badufasha ni badufashe ari mu Burundi hagati ni mu Burundi ariyo komisiyo abantu bumvikana bicare bavugane ego logistiquement yavuze ko ari kibazo c'abantu bari hanze batazi ukuntu bashobora gushika mu Burundi abo bantu je nibaza ko abarundi twese uko turi turazi nanye mbe none ko zirikana mu Burundi busanzwe buri no hanze bo participa muri mentien d'orape twebwe rero byatunaniye ko tushaka kugira mentien d'orape hanze n'ishobora kugira mentien d'orape wacu ikibabaje ni kimwe nuko je Frederic ndaza aho mvuka kandi azi ibibazo byahabereye ariko uyu munsi ndavuga nti niba biwacu bari mu gahengwe mu ngagara kwe kwa mu gahengwe mu mukibito kwe kwa mu gahengwe hanyuma abarundi ba politisi bari hejuru ibintu byo kugira bavugane barazi ikintu byoshoboka birahari birazi ndakurikiye ibyo defense yavuze kugira ngo abanyagihugu bakurikirane ivone imvano y'ibintu biriko biraba ndagira umuntu azorenda kugira ngo ibyo aze yagirizwe ari we ibintu byabaye nyuma y'iyo
ego berekaduhe
kane sire modalite ukundo anda kwikuriya mu Burundi cyo gura mu Burundi ni byiza cyane bidashobotse ko mu Burundi bahurirayo ndibuka ko na hari ndimwe yo muri Uganda giye kuza bashobora guhurira no hanze kubera kesho de securite abarundi buriya n'ibintu byarabereye Arusha n'abari muri rebelio baraza barahashika
ikibazo ego mereka mushe ntahe ndabona kanya kariko katujana ari kaduhe ijambo munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Ibrahim mwiriwe neza Ibrahim uratwumva ego murafiki bazo icyumviro
je ucho nagomba mvuge tumaze kuraba kubyabaye kubyaraye bibaye no kuri nibitera soni yewe ubunyene cyane yibuka ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane aho ugaruka gose kwa CNDD kwaririmba ati azokwitoza uzovyankana wese tuzomumesa bi rero jewe nta gishaka no bivuga ko gusa ata icyo nsaba gusa kimwe nasaba habi biganiro atabyo guhendana na kimwe kirimo niko ndumviriza naba bagabo babiri mwatumiye ingene bariko baravugana ufindanira ku kibanza cyo gikuru nuko raba ahubwo ho byobera umwe wese akabijamwo yidegembya hanyuma bakavugana karukura takubesha na birimo uko je ndiko ndaraba politike y'u Burundi ubu kuva keri politike yagumye kunyene twanyoye amazi mabi niyo yadukujije politike n'imbi gose murabyo byarayo bibaye na gahomera bunwa ibi rero birazana kubyabaye mu 1993 niyo bitandabije
ivyo bintu n'ibintu
uvuga rero ihonyabwoko naco ningo gushira umukate kuri plateau uyu munsi senarede bavuze ati abatutsi nibo bariko baricwa icyo rero ingoma yagukanze irahuha umugahunga ibyo rero no kuraba neza umuntu akabanza kubishishoza kubera uyu munsi ndiko ndaraba bapfa n'ugwaruko rwari rwo rwose gusa ubutabwa rumwe na leta hari uwo n'umwansi sumuhutu sumututsi wese arashobora kugira ingorane ibyo rero nibyo dukwiye kuraba
yego me
ubanza gutandukanye
ibyo ni bibazo bihambaye cyane rwose mavuze ko ibiba mu Burundi birateye isoni nkuko abo abashinga ntawe twatumiye ariko arabivuga aho usanga ugwaruka ruriko ruracanamwo eka n'abanyapolitike bitabaza ugwaruka kugira ngo umwe wese ku ruhande rwiwe ashikire inyungu ziwe turabona hari navyo bamwe mu batwandikira bari korandika Dieudonné Nzeyimana agira ati burya politiki Burundi yacitse umwuga w'ukurondera amatungo vuba na vuba kubera rero bigoye gutera imbere utari mu butegetsi hari abahiga gukora ibyo byose harimwo guhonyanga gateka ka muntu ngo batwa barwanire ubutegetsi icokorwa nuko abantu botekana hanyuma abakora politike ntibate umwete bakingire inyungu zabo gusa. Ezekiel Nibizina we tije mbona ibiganiro byo kwihutirwa vuba maze amaraso y'abazira ubusa agahagarara kuko ibirimwo biba biteye agahinda aho abantu barenga ijana bapfa ama ukamengo na kamizwe n'ingoma. Rero no basaba ko boganira bidatevye mu mpande zose badahindana maze tukaronka amahoro mu shenahe e defense rangira mugire ico muvuze kuyashikirijwe na Ibrahim Mukanya havuga ko iba mu Burundi biteye isoni eka akavuga ko abatavuga rumwe na leta aribo bahigwa buhonga muri iki gihe.
Ego me nibaza ko izo rije ko arizo biteye ingorane igihugu. Urumva demokrasi uko tuyumva kandi ariko n'abatwara bayigwaniye nukwemera uwo mutavuga rumwe. Icyo kibazo rero n'icyo kihari leta itwara ntiyemera abatavuga rumwe nayo. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye kandi muri demokrasi nibemere yuko umugambi utsinze amatora hamba bagatwara nibitegure gutwarura kuko haba hari abandi bariko barahiganwa muri politiki. Uko ni ku bintu bimeze. Izo rero by'uko tubona neza yuko nk'uko nabivuze kuva 65 abantu batwara ku Gikenye urumva ufise ingufu niwa atwara. Urumva rero ubu nitwovuga yuko turi muri demokrasi nyakuri kuko muri demokrasi urareka uwo mwahiganye mu matora akabandanya avuga imigambi n'imigabo yabo mugabo ntuca utsinda kubohoma. Izo rero nibaza ko ari ingendo y'abanyepolitiki ikwiye guhinduka kugira abanyagihugu baronka amahoro. Mu gihe rero abanyepolitiki bazoja gutwara bazi yuko bagiye bagiye gufata igihugu batazokivako izo ibihumuriza na gato abarundi. Ikindi rero nuvuga nuko mu byerekeye n'ibyo biganiro urumva na nubikishamwo turemera yuko kuva Burundi gutangwe kugira izo ngorane intwaro nuvuga yuko abarundi bose biyumvamwo nuko ariko aracha igihe kitari gito mugabo n'intwaro y'ubwami twebwe niyo tubona yuko ariyo yogarukana amahoro mu Burundi. Kubera ibi bintu by'uko umuntu atsinda amatora akaca ba perezida ibyo bintu usanga umuperezida afise ububasha burengeye ubwo bubasha burengeye bacaba umugambwe ubufise n'ibyo biri ko biri iki gihugu mu ntwaro y'ubwami ishimikiye ku ibwirizwa shingiro nk'uko biri aha mu Bwongereza n'ahandi henshi mu Buraya cyane cyane mu Bubiligi. Ababiligi badukoronije hanyuma bahavuye bagatisiga badusambuye iyo ntwaro y'ubwami yari yemewe n'abarundi bose yumvamo abarundi bose bagasiga bayisambuye birafite igituma.
Ariko muce nayo il defense ariho n'izindi ntwaro za zimwe demokrasi atari abama ariko zigenda neza ra muri Leta Zunze Amerika n'ahandi. Hariho n'izindi ntwaro atari za cami ariko demokrasi itsimbatara
turabyumva mugabo jewe ni twemeye yuko intwaro y'ubwami ari intwaro yari yamaze kuja mu migenzo y'abarundi ni intwaro biyumvamwo. Ibyo rero ntitwova ngo no gusubira inyuma canke no gusiga n'ibihe byaheze ahubwo batavyumva nibo nibaza ko bari ko barasigwa n'ibihe kuko iyo hari ikibanza mu premier ministre yavuye mu gambo watsinze arafise ububasha bugereranye ntashobora guta igihugu mu kaga nk'uko turiko turayabona mu Burundi.
Ego ndabona
ko mu Burundi kandi aguha akaroro gatoya ko mu Bubiligi haramaze umwaka urenga batagira abanyepolitiki batumvikana mugabo umwami arahagarira igihugu ubuzima bw'igihugu burabandanye. Ibyo bintu birashobora gufasha mu Burundi.
Ego me ndabona kanya katujanye i defense
n'ubwo bitarandira kuko ibintu bizumva benshi ariko icyo ni kibazo kibabene ni nyishu imwe mu zindi zoteza kurabwa bakaraba yuko bishobora gukora.
Icyo ni kibazo nibaza ko tuzogitorera umwanya tukakiyaga. Ni kibazo gihambaye cyane rwose n'icyumviro gihambaye muri ko murashikiriza. Ariko turafite n'umunyi wanyu muri radio Ijwi rya Amerika Blaze muri neza
amahoro cyane
amahoro murakomeye. Ikibazo icyumviro
yego cyane ashaka kurasa nk'akatere gatoyi
yego
kwa abanyepolitike bari bakwiye kumvikana bakaraba ukuntu bokingira umunyagihugu kuko amaraso ariko arasesika mu Burundi biragoye cyane gutahura kabisa bakwiye kugira ibiganiro binyaruka nyuma Abarundi bakaja ngo bakaronka amahoro
ego
bakaronka ibiganiro kuko uravye nkabo abasore bariko barapfa bari bakwiye gukora ibindi bikorwa byoshoboye gukora igihugu maze abantu bakaronka amahoro kabisa.
Ego me umushyana Blaise Agizati ibiganiro byakwiye kwihuta kugira ngo abantu ika amahoro agaruke vuba maze ugaruka ruriko ruricwa rukingirwe kugira ngo gugaruka rube ruri mu bikorwa by'iterambere. Turafite kandi n'undi munywa nyuma radio ijwi rya America Bonfils reka dufate video y'ibazo hanyuma abashyana ntare turi kumwe bagira ico bavuze ko Bonfils mwiri beneza murafite ikibazo cy'imvuro
ego
gasi
ibintu biriko biraba muri mu Burundi ujumbura cyane cyane mu mafarisi ya benshi biya muri kimbo cya gatatu ibi tena baza ega abo bashitari ngaho batumirwa barabona umuntu atabara Burundi azova iyo cyose kumva ngo baseye ibyatsi byabaye kumva ngo bari mu manama iyo mu makungu ngo barabije ku kibazo cy'u Burundi kandi tubona ata munsi ijana amaraso atameneka ega nibaza ibyara Abarundi batutabaga ega Abarundi baratereranye
ego mu shanahe demede nagira dutangwe kuri mwebwe ikibazo kibaje na Bonfils hamwe n'icyumviro cyashikirijwe na Blaise mu gire cyo mu bivuze ko ndabona kane akariko katujana akane gatoyi cyane gusa demede
Blaise na Bonfils bose ba bashigikiye kubyo twamwe tuvuze ko ibiganiro bikwiye kuba vuba muri cyo gihe rero twiteze ibiganiro turasaba ari abari ku butegetsi ari abantu bibaza ko ibyo kutera nk'ibyo arabibaye mu makamba ari byo bikwiye gushyirwa imbere ko ibyo bintu byo kurwana bibanza bigahagarara kuko ibintu bibandanije bariko bagwana n'ibiganiro bica bidashoboka dugire twiyumvire ko kuganira ico bizodushika nawe ari cyumviro mushinga navuze cy'ubwami n'ibiki ngira ngo mu bintu abantu bazoganira mugabo jewe nta note ndabishize ko ngira wenge narazi gituma bivuze niyo ico cyumvira abona gishigikiye kizoza kishora kuzoja imbere ari cyo fasha Abarundi mugabo urumva ko bose bavuga ko bakwiye kuganira reka tubishigikire twese hanyuma ibyo kwitwaza ibigwanisho byo gutera byo kubyagasomborotse n'ibiki ibanze bihagarare nibaza ko ibyo bavuga bati amaraso ya menese ni menshi nibyo twe turabiza amaraso ariko arameneka ni menshi twishire mu mutwe ko nkuko Abarundi bamye bakora kuva kera dukiye kwicara tukaganira hariho byinshi biduhuza ikibabaje nuko bice bizitandukanye ariko ariko byafashe inzira yuko abantu baguma bicana hariho byinshi biduhuza cyane cyane igihugu twavukiye mu twese twose
ego me mu shyantahe ilefonse ramwe mugire icyo muvuze ku kibazo kibajijwe na Bonfils hamwe n'icyumviro cyashikijwe na Blaise mu kanya gatoyi
ego me izo bashikirije nivyo twese turahura yuko kwibiganiro byoba hakabiganiro nyakuri Abarundi babiyumvamwo cyane cyane tukirinda yuko hoba akantu kugaruka gasubira guteranya Abarundi ibyo biganiro bikaba iby'ukuri koko mugabo mukurangiza urumva njyewe notera kamu abo ba ugwaruka nigo ruriko ruraboneka muri aya mabi ariko arakorerwa Burundi ntiyakamba ugwaruka aho ruri hose mu Burundi yuko bo kwitandukanya cyane n'abanye politiki bakaraba kazoza kabo bakaraba bakabandanya amashure ufite ikibare akakibungabunga akitaho umuryango uwe kurusha umugambwe iyo ako niko kama ndabateye kandi n'abandi banyagihugu bose muri iki gihe tubasabye gufatana mu nda icyo kibazo cy'amacakuri ariko babazanamwo bakirinde kuko ntaho byakabaye aho ubwoko buhunye ubundi ibyo ntibizobaho dutegereza kubana nk'Abarundi kandi
tura kumurije cyane abantu bari kubarabura iyo mvuze sinovuga ngo mu mpande zose nta mpande ziriho abari ko barafana barundi turabahumurije hama ikindi naco nuko abasirikare b'igihugu bacungera umutekano n'imbibe z'igihugu nabo nyine boguma bafatanye mu nda bagume bagize urunani ntagire umuntu abacamo kuko nibo abanyagihugu hanze amaso kugira ntihagire abantu baguma bicwa akacu bazira
indefense
rero yuko izo nzego zose abanyagihugu aho bari turahumurije n'abanyagihugu bari mu buhungiro hanze nabo nyine bizere yuko amahoro azoboneka mugabo imbere yuko aboneka ibyo biganiro tubibaza yuko bizoba vuba kugira bibahe umwizero wo gusubira mu gihugu cyabo cy'amavukiro
idefense impanuro mutanze n'impanuro zikomeye cyane rwose nagomba mpe na kanya gatoyi Diomede namwe agira icyo avuze cyane cyane kuri uko kututwamu dutewe ugaruka n'abasirikare mugabo mu kanya ndabaha nk'amasegonda 30 umwe kugira ngo mugire icyo muvuze kuvyerekeye ibiganiro nico byo ganirwa ko cyane cyane defense yabivuze bihagije ariko nico nashaka ko dusozerera ko Diomede munota umwe cyane rwose akamu
okay ako kamu gatewe ugaruka naje ragashigikiye rwose kobera ko bakwiye kubona ko niba ariko nako ubuzima bwabo ariko buzogenda imbere kindi kintu nongeye guhoza ababyeyi bariko babura ababo ni u Burundi buriko burahomba kubera ko ugo rwaro kugiye kuraba buriko rwicwa bwarwo Burundi bwejo ibyimbiro byinshi byo
ndabona kanya kagiye
Burundi biri mu rugo rwaruka
ego
ico gituma rero terezwa aho turi abari ku butegetsi abo bagira politike bakina politike ikameze na neza cyangwa abari ku butegetsi nabo niba batariko barakina politike dusavye ko bumvikana bakazana amahoro mu Burundi hanyuma mu Burundi ntibabandanye kwicwa
ego me defense mukanya gatoyi cyane rwose mukanya gatoyi ego mukanya gatoyi defense nashaka mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ibiganiro abanyapolitike eka ikintu mwo basaba n'ikihe ikintu bogenda baganira n'ikihe kugira ngo mu Burundi haboneke amahoro arama atari bya bibanza byo kugabura gwa cyose ngaheze imyaka mike zanjyane zirasubiye kwaduka amasogo na 30
yego me murakoze icyo no hano abanyepolitike nuko bohindura ingendo namwe ndabivuga mu byo navuze mbere nuko abanyepolitike bokwerekana umutima w'ukunda igihugu cyabo by'ukuri hanyuma murabona hariho n'ibyagiye birerekana yuko abanyepolitike migambwe uko ntagiye iracikamwo amababa
Igome Diomede namwe murafise amasegonda 30 Diomede murafise amasegonda 30 ikintu impanuro mwoha abazoje mu biganiro turibaza ko bizotangura vuba amasegonda 30
Abazoje mu biganiro twasaba politisiye ko bose bubahiriza twovuga umukino wa politike ujanye na demokrasi demokrasi uratsindwa n'utsindwaho ukasubira ukiorganiza ukaja mu banyagihugu
Ego be Diomede nabashimiye cyane rwose ku vyumviro mwaduhaye nawe mushika ntahe defense ndagushimiye cyane rwose ku vyumviro bikomeye namwe mwatanze nyene turashimiye abanyarwanda radio ijwi rya Amerika abahamagaye bose bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro byabo turashimiye Nelson engineer adufashe mu bwinga bw'izuma tukadushimiye kandi na Fatu yadufashe kwegeranya ibiganiro byose mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese mutekanirwe mu byanyu no mu banyu